mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no minsi ya 18 muri kumwe na Jo Diane ni nahaje ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Muri byo harimo ivyerekeye umwaka w'ishure wa 2019 waraye utanguye watanguye kuri no wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda.
Hari abagishakisha amashure hari usanga barori yansa hano kure meme nitike ntayibone abana benshi vraiment ba nyene bari cyayo hari habicaye muhira bategereje ingene bizogenda.
Uyu numwe mu mpuzi z'abarundi bahungiye mu karere ka Huye. Ako karere ka Huye kitwa Butare mu Rwanda avuga ko abana babo batashoboye gutangura ishure cyo kime n'abandi kubera ubukene bubugarije. Turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Ariko imbere kuja kuri Donido iyo nkuru n'izindi ndafitiye ntaheze ndaca ku masonga mbanze ndababwire muri make ko sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ejo yatangaje ko kuno wa kabiri za gutangura kwiga ibirego vyashikijwe na Martin Fayulu ahakana intsinzi ya Felix Tshisekedi mu mwanya w'umukuru w'igihugu. Fayulu yavuze ko ivyavuye mu matora muravyibuka vyashikije ku munsi wa kane kwabaye ugutembagaza ubutegetsi bw'amatora. Asigura ko hoba hari amasezerano yo mwibanga Tshisekedi yagiranye n'ugiye gukinjura ku butegetsi bwa Kongo ariwe Joseph Kabila. Fayulu yatanze ikirego ku munsi wa gatanu. Abacamanzi 9 bagize iyo sentare bafise indwi itarenga yo kwiga ivyashikirijwe mbere gufata ingingo. Umukuru w'igihugu mushasha bitegekanije ko azorahira kwigenekerezo rya 2022 ukwezi turimo kwa mbere nk'uko Corneille Nanga aramutswa umugwi ujeje gutegura amatora ya Kongo seni ya abishikirije. Senare y'igihugu muri Texas na hamwe leta zumwe za Amerika yaregetse icaha ku muhungu wahoze ari perezida wa Guinea hamwe n'umugore wiwe kuba barakoresheje umwana w'umukobwa bakuye muri ico gihugu cabo c'amavukiro nk'umuja bamukoresha ibikorwa mu nzu yabo adahembwa mu kiringo c'imyaka 16. Mohamed Touré na Denis Cross Touré bose b'imyaka 57 baba mu icungararo y'igisagara ca Dallas muri leta ya Texas. Umusi wo gushikirizwa igihano bazocirirwa nturatangazwa ariko bose uko ari babiri bashobora gufungwa imyaka irenga 20 nkuko amategeko ya Amerika abitegekanya no kuriha uwo mwigeme amahera yose yategezwa guhembwa nkuko byashikirijwe ku munsi wa kane w'indwi iheze. Touré na Cross Touré bagumye bacungerwa mu rugo rwabo kuvaho bikekewe ko ico caha umushingwamanza ababuranira avuga ko bazokunguruza. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 ku mugoroba kugira ngo mutwumve ni kuri metero 19 na 22. Turi kandi live kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze mu gihe umwaka w'ishure wa 2019 watanguye kuri no wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda mu mpunzi z'abarundi ziba mu bisagara ho habana benshi gushika nino saha ntibabona ingene bazotangura ishure kubera ubukene bw'ibikoresho imyambaro y'ishure hamwe n'amahera yo kuriha amashure Minerval. Akarorero nako mu karere ka Huye hahoze hitwaye Butare ahari abana barenga ijana baticaye mu rugo. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yanyarukiye kubaraba bamubwira akababakiye.
Komite y'impunzi z'abarundi bahungiye mu karere ka Huye intara y'amajepfo y'u Rwanda yabwiye ijwi rya Amerika ko abana barenga ijana batararonka ingene bazotangura umwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na 2019. Muri abo harimo abana bihunganye batari kumwe n'ababyeyi, abafise umubyeyi umwe bantawe nikora canke abafise ababyeyi bagendana ubumuga. ni mu gihe abandi batanguye umwaka w'ishure kuri uyu wa mbere igituma abo barundi batakambira ubishoboye wese kugira ngo abafashe n'ubukene bw'ibikoresho hamwe n'amafaranga y'ishuri bemeza ko ari umurengera kuri bo basanzwe ari impunzi Vincent Sabira atwara impunzi z'abarundi ihuye
kini kibazo kiboneka cyane ngaha aho usanga ababyeyi babura minerevare bakabura udukoresho tw'ishure twagira dutini twagira ubuvugizi tumenye aho tugira ubwo buvugizi noneho tukaza twitura ari we wese ahari hose ashobora kugira icyafashije twari twashoboye kwandika abana bashikicana na 183 ariko nta nkiko bashobora ko bariyongereye hari ha busanga tamikoro hari ha banusanga bari impfuvyi ababa impfuvyi kubera magume turimwo turashobora kubona abana bamwe mu kirundi tufatagira chefu ca ruguru no kuvuga ngo niyo babaye ngaho gasanga batsindaro ku misanira by'imiryango y'abanyarwanda cyo ngasanga hari nk'umuntu areze umwana kubera ko azi yuko se wiwe canke nawe bari bazinanye Burundi ariko gasanga nk'umubyeyi ntakiriho abo bana muri abo hariho abana babiri b'abakobwa babaye impfuvyi kubera magume turimwo koko papa wabo yatanye n'urugwimo turimwo rero abo bana byarashitse n'abari batsindaro barabasohora ikibi kibazo gikomeye cyane gose aho komite yagerageje kwiruka ijya nino kugira abana baje mu ishuri rero kumwakoze twarose ubufasha rero uyu munsi nk'abo babiri ndiko ndababwira n'abana uyu munsi ndavuga babaye aba community atagikozwe nta shure bujamo n'ubu rero tuguma dutera kamijya nino
ababyeyi babo bana batubwanwa bwafutse umunwa kuko atako turi bugire ubu afite abana biga amashuri y'intango yemeza ko aze n'abandi bana benshi bataziga gutangura ishure bataronse umugira neza abaseruka ko
urabona amashuri yaratanguye hari abana bataraja ku ishure gushika ubu uyi bariho nyene cyane bagiye guheba amashuri kugira uzoronka amafaranga kugura ibikoresho by'umwana bisaba amafaranga menshi hari iyo umuntu atabatakintu na kimwe akora uba wicaye mu rugo canke nubwo urakanuka ucuruza nk'inyanya cyangwa amakara ntiyovanwa amafaranga ngo uniforme minervare ibikoresho by'umwana byose no kuvuga ngo hari abana benshi nyene batazora ku mashure bazobireka bakaguma mu rugo batabonye ubufasha hari abagishakisha amashure hari usanga baroliyansa hano kure meme nitike ntayibone abana benshi vraiment ba nyene baricaye ubu hari habicaye muhira bategereje ingene bizogenda
ku bavyeyi bafite abana barangije amashuri y'intango bagiye mu ndaro gutangura amashuri yisumbuye bo bimyidogo iriyongera kuko nibikoresho biba byinshi ubu numwe muri bo abihuye
kugira umwana aje muri interna utangura nkuko ni nk'ugutangura kubusa ugura byose ibikoresho byo muri interna byinshi cyane kugira umwana atangure kuja muri interna biragoye cyane kugira umuntu aronke ibikoresho by'ishuri yongera aronke nibiharage by'umwana biragoye kose twogira imana mukadufasha mukaturondeza nk'umuntu yodufasha nimiburiburi umuvyeyi agapfuma yirukanga arondera utwo duharage tw'umwana mugabo twarose umuntu ashobora kudufasha akaturihira minervale y'umwana akatwishyura n'amakaye no uniforme y'umwana batubwiye ko umwana bamuri yasekure hanyuma igihe bamuri yasekure ikibazo dufise ni kimwe turi banaho nikora turi impunzi uburyo bwo gushikanye cyo ni cya kabiri cya gatatu umwana utegaza kumuherekeza umushikanye yongera kugaruka ayo matike ntidushobora kuyaronka
komite y'impunzi iterakamo ababishoboye bose gufasha abo bana kuko ari bo Burundi bw'ejo naho bari mu buhungiro
aha rero duterakamo umugira neza wese yumva ko hari icyo yofasha abana nkuko twamye tuvuga kuva na kera narindi burya ni bo Burundi bw'ejo abana baca ubwenge igihugu cyubakwa n'incabwenge kirundi barabivuga ati isorosoro igwiri yija uwozana ijana undi akazana amajana abiri ahikaye imwe ibubonetse kandi ikaye imwe ikora umwaka wose hanyuma gifashe umwana bamuguriye ikaramu imwe yakayikoze umwaka wose umwana ashobora kumenya kunguruzwa ishure
ubwo bukene bw'ibikoresho by'ishure buri mu bana bihuge nibwo buri n'ahandi haba ikigali canke inyamata nk'uko uburongozi bw'impunzi ku rwego rw'igihugu rubivuga muri ico gisata c'indero impunzi ziba mu bisagara nta mfashanyo bahabwa n'ishamwe impunzamakuru ngo ugita impunzi hase kuko rifasha gusa abahungiye mu makambi y'impunzi ribona ko abashoboye kuba mu bisagara baba bifise canke bafise ubuzi bakora Pierre Clavier ni inkuru ihuye ku bw'ijwi rya Amerika
Pierre Claver ni inkuru arakemeye turacare ku makuru avugwa muri Afrika hamavuta abakenyezi basiga mishatsi ku mwaka muri uwo mugabane wa Afrika yindiza ibice 10% by'ubutunzi muri rusangi yamara abakenyezi barima bakimbura ibiterwa nk'amavuka n'ibindi bivamo aya mavuta nta kunguko na gato yababigiramo umurundi kazi Christelle Kwizera ariko agira ivyigwa vya doktora muri kaminuza ya Rennes mu Faransa yabikoze ko icigwa ahamagarira abakenyezi bakenyezi babirimizi kuja mu makoperative abagura amavuta mu mishatsi nabo kwijukira kugura ayakomoka muri Afrika gusumba handi hose ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru ijo rya Amerika mu biro vya Nairobi muri Kenya ero juri kaneza
Amatoza yakozwe n'ibigo bitandukanye bikorera mu gisata cy'ibijanye n'imideri hamwe n'ubushakashatsi ku byerekeye imishatsi yerekana ko n'imiburiburi amavuta akoreshwa mu gusukura imishatsi y'abakenyezi hamwe no kuyishariza hangana n'ibice 10% by'ubutunzi umugabane wa Afrika winjiza ku mwaka ku mwaka Umurundi kazi Kristera Kwizera yiga muri doktora muri kaminuza ya Rennes mu gihugu cy'Ubufaransa mu gisata cy'imibereho y'abantu arika bigira ku ivyigwa yahereye mu Bufaransa bandaniriza muri Kenya ahagiye kwerekana ivyo yakuye mu matohoza yiwe yaganiriye n'ijwi rya Amerika atangwa tubwira icamuteye kwiyumvira ico cigwa
icatumye nimvira gukora kuri ico cigwa biva muri histoire ya famille yanje kuri nyokuru avyara mama ndavyo ivyo mama nyene yambariye nabo bavukana yari umunyokuru akunda kwikorera amavuta yiwe habikambiri iva mu mamesa canke akikorera arya amavuta basiga mu mutwe bitangukana hama n'ukuntu twakuze mama tukiri bato ntihatugura amavuta basiga abandi bana bato yadukorera ikambiri yaregeshije gukora nyene na nyokuru ibindi navyo biva kubera ndumunagize ingorane z'umubiri kuva kera hama cansanga gukoresha ibyo bitari produit naturel bivuye mu mavuta bagenye n'abarimi bakora amavuta y'amavoka amavuta bibiye bitanguka hite cyane amavuta bita olive nijo byanyorohera ku mubiri nkama cyangwa kwibaza uko kuntu abantu benshi bariko baravyibukira duhere no niburaye ku bazungu byinshi kabeba muri Afrika nce ntangura kwiyumvira akamaro bizanira abarimi bacu
Ako kamaro mwigeme kwizera asanga kataboneka
kugira umuntu abitahure ni kubanza kuraba ikibanza c'umugore mu kibano c'iwacu muri Afrika gusanga ho kurima ni gikorwa umugore aza gukora kujya arera abana rero iyo ari karabikora ntibamufata nk'umukozi akeneye guhembwa cyangwa umukozi yogira ico yunganira uravye bumenyi bwo gukora amavuta kuko kenshi bizanwa n'abazungu ho ngaho iwacu muri Afrika bizanwa n'abazungu umwe wiyavye ama projet ngo kugira ngo tugire projet y'abagore bazokora amavuta ja ava mu mavoka mwa ntitumenya neza ko bafata nk'abakozi cyangwa ari abantu baje gufasha ikibazo rero cyo kiza ni gute ufasha umuntu afite ikintu keneye cyane Jeff bambona uko ibintu bimeze ntacu bahungukira
kugira ngo bunguke wa murundi kazi mu byigwa byiwe arafite impanuro atanga
ni gutangura kwigisha abagura abase yo mahera ukabereka ko uretse packaging ihinduka kenshi ama produit akoreye iwacu aba arusha ayavuye hanze kutikweriki kwera yuguze ikintu gikoreye iwacu ucubona ayo mahera yawe ahagiye nawo murimye atoronka rapidement abadandaza ayo mavuta bazoshobora gutanga ubuzi cyo nca mbere cha kabiri nibaze ko batagura kenshi no kutamenya nakujya kumucujizemo ko ikiva hanze cha makirusha ikintu cyiwacu je nihereye ko ikintu gikori wanje ni ibintu bitarimo ama produits chimiques kuko simbona kamaro ko gusaneza ku mubiri uri kuri yahura mu bijanye n'amagara yawe asanzwe nka kujya bidefiza kera ubu ariko barabiheba kuko turazi yuko so mushatu cika gusa ngo barashaka no gutera izindi ngorane zijanye na bijya bitango perturbateur endocrine usanga bitera ingorane mu bijanye no gushaka kuvyara canke bigagutera izindi ngorane zijanye na cancer naho ayo ma etude ku mibiri n'imishatsi yabirabure ataratera imbere turazi ivyo werekana ku mibiri y'abazungu turabona ingaruka mbi ko nabo nyene batudandaza ko ivyo hanze baza gucukura ubutaka bw'iwacu
amavuta n'ibindi bintu bikoreshwa mu gusukura no gushariza imishatsi y'abakenyezi n'abigeme cyane cyane bizwi ko byimburwa mu bihugu bya Afrika y'uburengero Kristera Kwizera avuga ko agomba kubandaniriza ivyigwa vyiwe mu karere ka Afrika y'ubuseruko harimo Burundi n'u Rwanda kuko yasanze biterwa nk'amavuka yimbuka rwose harimo ivamo amavuta meza cyane akoreshwa kandi afite akamaro ku mibiri y'abantu nubwo ako karere katavugwa cyane muri ico gisata ibihugu nka Kenya n'u Rwanda biramaze gutangura guhingura amavuta akoreshwa mu gusukura imishatsi ku rwego mpuzamakungu Eroje Urika neza Nairobi ijwi rya Amerika
kakanya tuha ikaze tugahana umwanya indongozi z'amashengero n'amadini kugira ngo bagaruke ku bibazo bitandukanye uno musa kabazo bagiye kuyagakosa kandi nikoreshwa y'imbuga ngurukana mumenyi mu kuvuga ijambo ry'Imana basirukira Kiliziya Katolika mu Burundi babona ko n'amajambo y'ibinyoma ashobora kwikikamwo mu gihe abandi bavuga ko baba baravyigiye neza kugira ngo barungi ku butumwa butandukanye bw'Imana biciye ku mbuga ngurukana bumenyi reka duhe ikaze mugenzi wacu Diane Ndonsi Bujumbura atangura twakirira aho bari kumwe hama baduge ku ijambo
Turikumwe na Patiri Diodone Niyibizi arongoye ikigo cyo kumenyesha makuru muri diocese nkuru ya Bujumbura turabaramukije
bwakeye namwiriwe
turikumwe kandi na Roland Rugero umuyobozi w'ikinyamakuru Jimbere namwebwe turabaramukije
mwaramutse Diane mwaramutse nabo turikumwe nga
twakire n'umuvuga butumwa Jimmy Irambona wo mu isengero Oasis Christian Center namwebwe turabaramukije
yego ndabaramukije
yego ndaramukije namwebwe mwese mutumviriza kwicwa rya Amerika ndabaha nikaze muri kino kiganiro kujanye nikoreshwa kimbuga ngurukana bumenyi Patiri Diodone Niyibizi tubwira ikibanza muha ubuhinga bwa none bwikoreshwa kimbuga ngurukana bumenyi muri Ekeleziya Katolika
murakoze ku kibazo kumurengera ngo bihava bingora kuvuga sindi kuvuga ndabivuge ngahya I Burundi I Bujumbura canke muri Ekleziya Gatolika muri rusangi mugabo mbanze mpere kure mvuge nti muri Ekleziya Gatolika muri rusangi ibi bintu ubuhinga ubu buryo bushasha bwo gutumatumana kwa makuru Ekleziya Gatolika ibwakira nk'ingabirano Imana yahaye abantu n'ubuhinga Imana yo nyine iduha gushikako none nti twareka kugukoresha kugira ngo tumenyeshe inkuru nziza kugira ngo abantu babeho neza babane neza muri rusangi rero Ekleziya nahimiriza mbere iradusaba yuko twobukoresha kugira ngo tumenyeshe inkuru nziza abantu hajya Yesu yavuga ngo gende mu kwirisi yose mwigisha abantu mubigishe no kuvuga dukoresha uburyo bwose dufise dushoboye gushikako ngo twigishe Ekleziya mbere ikasabwa no gutunga rero nabifitiye uburenganzira ubuhinga ibikoresho byayo bija muri iyo nzira nyene kugira ngo imenyeshe inkuru nziza nuko rero no vuga ati muri Ekleziya Gatolika muri rusangi turabikoresha hariho byinshi hariho ama site web hariho ayo ma réseaux sociaux biriho byinshi kandi bikoresheje kubaca kumenyesha inkuru nziza
yego birashika mu kigisha mucishije kuri izo mbuga
ubwambe kwigisha mukumbure ni kimwe mu byo umuntu ashobora gukora sino vuga nti kwigisha ubwambere habwo no vuga nti ni ikibanza mu bibanza bishoboka umuntu ashobora gucishamwo ico yo bagomba kubwira abantu ari inkuru ari nyigisho ari ukubafasha kwiringaniza eka ico cose ushoboye kuvugana n'umuntu cocamwo ari rero urongoye Ekleziya n'abakirisu bariko baravugana iyo nkuru yose yocamwo rero urumba yuko bikunda kwicamwo ni nyigisho zirimwo ari ivyo umuntu abamenyesha biracamwo inkuru canka makuru ari kubatumirira bikogwa navyo nyene biracamwo eka ico cose twa dushaka kubwira abakirisu turagicisha muri ubwo buryo
yego Roland Rugero mwebwe muri mu bakoresha ubuhinga bwa none cyane mu gutangaza makuru ni giki imbuga ngurukana bumenyi cyaje kungura cyane hano mu Burundi
sinibaze yuko ho bariho ibijanye n'iyi mbuga ngurukana bumenyi byoba byerekeye Burundi gusa biterekeye ibindi bihugu nibaze kwiba mu Burundi zo biba n'ahandi bose kubijanye cyane cyane izo byerekeye imbuga ngurukana bumenyi nibaze yuko ikintu ca mbere bizana nuko birahindura ingene inkuru zitangwa ningene inkuru zigendagenda la circulation de l'information mu gifaransa no kuvuga yuko ahahora ari abamenyesha makuru canke abantu bafise ubushobozi detenteur de pouvoir ubushobozi bujanye nuko aho umuntu icakora canke ubushobozi bujanye nico ari nibiki byose ari bo bahora batanga inkuru uwo muntu wese arashobora gutanga inkuru uvuga n'umwana arashaka kuja ku telefone hanyuma kandika akugurura konte yiwe akita ko afite imyaka 60 kandi afite imyaka 12 hama akavuga ibintu abantu kamufata gutyo urumva birugurura cyane ico bise democratisation de l'information mugabo rero mu bifasa democratisation de l'information urya democratisation de l'information nayo ni nka demokarasi nko bamayivuga irafise ivyiza irafise n'ingorane yizanana uvuga yuko iyo uguriye abantu bose bagatanga inkuru ni inkuru z'ububeshi ni nyinshi ni inkuru zicivuto ni nyinshi ni inkuru zihubye ni nyinshi ni inkuru zituma abantu batakora nk'ivyo ishengero canke Eglise Katolika yoba isaba ziba nyinshi urumva rero ngira nico kintu cambira umuntu yoshimikira ko nayo ubundi ho ni giza cane ko abantu bamenye inkuru kamenya utwa abantu bayumvira nibiki byose hanyuma ikindi kintu cha kabiri naco gikomeye ndibaza yuko imbuga ngurukano bumenyi ziratuma abantu bahura ikintu kita cane abantu barahura abantu washa kumenya
barashobora kuronka ingene bavugana
byoroshye mugahura mu muryango mugahura ku kazi mugahura kuvyo mukunda canke kuvyo mwanka nibindi nibindi nibaza ko ivyo bintu bibiri cyane cyane umuntu yoshimikira ko
ego Jimmy irambona muri umwe mu bakoresha cyane izimbuga ngurukana bumenyi mu kiganiro cyanyu 7 minutes dans la parole comme dise mu rurimi rw'igifaransa ni giki mubona bimaze kubungura cyane muri cyo kigwa cyane cyo kuvuga ubutumwa canke ni giki mubona byo bavyarabasubije ku nyuma nimba byo bavyarashitse
murakoze cyane ku mijambo kimwe mu bintu maze kubona vyiza nuko nkuko bamaze kubivuga bavuze imbere yanje nuko izimbuga ngurukana bumenyi zaje ari kintu gifasha cyane nk'ubu kenshi nk'iyo garageje kuraba dufate nko muri imyaka 3 canke niheze hari gihe wasanga amakuru atangirwa gusanga ku radio cyane kwimenyesha makuru ugacusanga rero kandi ni vyari ibintu vyoroshye kuko wasanga bisaba uburyo bwinshi wasanga atari abantu bose bashobora gushika aho hantu nko muri ayo radio ubu rero kimwe mu vyo byahinduye maze kubona byatumye abantu nkuko hona bivuze umuntu wese ashobora gutanga inkuru ni nka revolution kanaka yabaye yaje usangaho biroroshye cyane biroroshye kuno munsi umuntu ashobora gutanga inkuru bivanye n'ahantu kanaka ashobora kubari bigace bituma rero benshi bashobora kumenya makuru mu mwanya muto aronda cavuga cyane cyane turacyari kuri aspect positive no vuga ni ivyiza vyavyo kuko nibaza kumbere turashaka kushikano kuri icyo ariko mu vyiza biratuma umuntu ashobora gutanga inkuru vyoroshye kubera ukuntu habaye gutera imbere hari internet ibi WhatsApp Facebook bitandukanye birafasha cyane je nko mu gutanga ubutumwa bwiza nabonye bimfasha binyorohera ugasanga biratuma umuntu ashobora kuzaratanga inyigisho akigisha abantu agatanga ubutumwa bwiza bitamugoye bitamuvunye kandi ukabona ingaruka ni kuvuga ngo hari ama feedback hariho abantu barakwandikira abantu barakubwira ati iki rijambo kanaka yigishijwe byaramfashije byarahindi ubuzima bwanje nari ndi muri ibi bintu ndashaka kubivamwo ni kuvuga ngo muri make hariho ivyiza tukiri kuri ico ni dushobora kutabukoresha ubu buhinga kuko ahanini twebwe intumbero nuko dutanga ubutumwa bwiza nuko bushikira benshi bashoboka ni kuvuga ngo izingariro zitandukanye Imana yagiye ikoresha abantu ugasanga bazanye imihoro itandukanye nimba ari WhatsApp nimba ari Facebook nimba ari itandukanye ni kuvuga ngo kuri twebwe turayikoresha kugira ngo benshi bashobore kumva ubutumwa bwiza biciye muri izo mbuga ngurukana bumenyi
Iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Jimmy biga mu amukorana n'aya mazu asanzwe afise ubwo buhinga cyane mu gukoresha izo mbuga
amashira hamwe donc amashira hamwe turakorana cyane kuko urumva usanga gukoresha internet yabo usanga dukorana hanini
ndavuga cyane cyane nkukuye nk'aya mashira hamwe y'abahororogero cyane amashira hamwe yigenga kumenyesha makuru
yo usanga nivyo turakorana mugabo sinovuga ko ari cyane ko nk'ubu ndavuga akarorero uvuze uti ndashaka kujya kuvuga ubutumwa bwiza mu radio kanaka cyangwa mu televiziyo kanaka cyangwa ndashaka message ntanga iziraca mu kinyamakuru kanaka ndibaze yuko mu buryo mwe cyangwa ubundi bararyisha bo barashaka kubwira ati none twebwe natwe kese konganye turonke iki muri ivyo bintu kuko naburumva bategeza gukora rimwe na rimwe rero hari gihe usanga nubwo bushoboze ko muratagufise mugabo ugasanga umutima wari inyuma wo bashaka gufasha abantu mugabo ugasanga ubu bushobozi cyane nabwo ufise
kandi uburyo burimwo abahinga
ico cy'ubuhinga cyoco n'ivyo turagikorera ko kuko usanga urabona no munsi ari iterambere hari abantu benshi usanga bazi gutraiter ma voix ku kwenregistrer une émission muri ubwo buryo abo rero kenshi turakorana hari usanga ufise umuntu ugasanga ariko arabigufashamwo kumbere nayo kwa kamahera kubera iryo terambere abo rero turakorana muri ubwo buryo
yego pati ntangaruka zihari cyane mujanye no gutangaza ijambo ry'Imana biciye kuri izo mbuga ngurukana bumenyi
ingaruka mbi mushaze kuvuga ingaruka mbi
yego kuko nziza zavuzwe
yego murakoze nta kintu kitagira uruhande rutari rwiza ururondeye urarutora mugabo kandi nkuko babivuze ico kintu bita democratisation de l'information ko bose bashobora kuvuga bakabwira umwe canke benshi carimwe mbere bari bavita massive communication mu cyongereza kuva abantu bose bashobora kuvuga bose bagashaka kugira bose harimo ikintu kimeze nk'akajagari tubishize mu by'ukwemera mu by'indingano z'amashengero nk'uyu mwene wacu umva ko avuga ko we ahaguruka akigisha iwacu muri Ekereziya Gatolika nkaha arinda ubutumwa kurungikwa guhabwa uburenganzira bwo kwigisha abantu yumvira abantu ijana bahagurutse bose bakigishiriza rimwe tuzofata iki turekiki wiyumviye hari ibyo bita le vagabond spirituel du net hari abantu bakuvuga bagerera batembera kuri internet barondera aho bazoshimikira aho bukubakira ubuzima bw'umutima wabo kubera batazi n'uwo muntu baguye ko baratembera ugasanga vuze ngo ibintu kumbure n'ivyo byombumba ugasanga rero abantu harimo ikintu kukujuragirika kurashoboka mu by'ukwemera kuko umuntu ntamenya uwamwigisha ninde ubu natwebwe iwacu muri Ekereziya Gatolika turabuza umuntu kwagenda kuri internet ngo ndaronse inyigisho ngo copier ngo yimprime ngo azingwa ninde yabyanditse yabikuye hehe raba ko bihuye n'inyigisho dusanzwe dufise ko cyane cyane byanditswe nandi
kugiye tukwanga yuko azana agwaze kuvyigisha cyane yuko abikoresha
ishobora kuba tarizo ubwavyo kuko kwigisha bisanzwe bisigwa kuwigisha azi ibyo yigisha abwira ubutabizi none uwo muntu ari karigisha ninde iwacu naho bikeneye kwaronka uruhusha rwo kwigisha si wari we wese yigisha manda niko babyita uburenganzira bwo kugisha abantu aho rero murabona bimwe bita web 2.0 canke eglise 2.0 ikirivyaho bose bashobora guterera bose bashobora kuvuga niko ubuhinga bubidutuma birabiturekurira mugabo si bose boshobora kwigisha sinyigisha yariyo yose yemewe kuko ntituba tuzi wanditse kuri WhatsApp ronka ma groupe 10 iyo nyigishira sanzara nabona na refe bita yo meyo patique des media des réseaux sociaux birasanzara ubwo nyene birakwira hose ni virus mugabo nivyo turazi iyo bivuye mutubona bihuye nibindi dusanzwe yigisha birahuye n'ijambo ry'Imana byinjira mu zindi nyigisho mbe uwo muntu yabitanze ari karigisha abantu ninde murumva yuko ngaho turagerageza kurondera ari byo benshi kubera kumuri ingorane nibiki batora tora nuko gutora tora kubisanzwe si byiza nico gituma hoba indinganizo no mu gukoresha ubuhinga nyene
sinzi ko ari byo horara rugera ari ifujije gushika ko mwarimu avuze ko hari ko je ma réseaux sociaux cha kugira ingaruka mbi zo bari
bazuvuga ikibazo gihari nibi bintu urumva abantu iyo bamaze ku kurya gatoyi kuri demokrasi kira demokrasi biragoye kwibaka biragoye cyane kwibaka umuntu ushobora kwibaguza hanyuma nta kuntu nakumwe ushobora kuringaniza ibica ku maizo sosio izo mbuga ngurukano nta kuntu nakumwe ushobora kuza abantu kuvuga iyo batangiye kuvuga baravuga ubabujije aho buburi kuratera ikibazo n'ugusoma gasoma hari ikintu kimwe gikomeye kicanye n'izi mbuga ngurukano bumenyi urabona hariho ingene zubatse bizanyingira n'akamere k'umuntu ibicako kenshi umuntu abashaka yuko ibintu bica ko biza ari ibintu bisa neza no kuvuga wowe ushize ku ifoto yawe ushaka kwifotosha ko ifoto yawe nziza ari umuntu agomba ari nk'umuvuga butumwa abaje mu Rwanda ibona cyane cyane nka ibujumbura hari havuga butumwa benshi gusa abajene benshi bashitse bavuga butumwa ba profete ari haba apotre ni benshi usanga bambaye amakostume basa neza bakerekana bari mu masala harimo abantu banyene bafashwe namwe muri biki byose urumva hariho mu gifaransa ta sublimation hariho ukuntu babi barabara byose bigasa neza ibintu bigasa neza misiyo yose ngo ikibazo nuko kenshi ari usanga ariho itandukanye hagati y'ivyo ubona ku mvuga ngo rukana bumenye n'ukuri ivyo ubona n'ukuri n'ivyo rero pati ya ikaravuga
l'écran interpose hagati ya jewe
n'uya vuga vuga
ari ari kinyigira ko kinyegeza
ego reka tubashimire patiri nibizi Dieudonné murongoye ikigo cyo kumenyesha makuru muri diocese nkuru ya Bujumbura turabakenguruki
murakoze cyane
hola rugero murongoye ikinyamakuru j'imbere namwebwe turabakenguruki
murakoze cyane mwakoze gose kudutumira ku kiganiro
Jimmy Irambona muvuga butumwa mu isengero Oasis Christian Center turabakenguruki
murakoze cyane ko namwe mwadutumiye
ego nibutse kandi uko mutanga ikiganiro mwebwe ku uraye ma réseaux sociaux 7 minutes dans la parole namwebwe mwariko muratwumviriza ku icyo cy'u America turabakengurukiye Diane Ndonse na inde mechije kino kiganiro tuzosubira
Ekana twebwe Diane Ndonse tugukengurukire twongere dukengurukire namwebwe nshuti bakunze mwatanguranye natwe ikiganiro n'abadusamiye hagati namwebwe mwakenuye yakoze Facile Gebehu yacegeranije hamwe na Ingenieur Hadus yagishkanye ahiwanyu na Lidiane Nahazwe tuzongere ejo nkaho twatanguriye